Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abasore bo muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi basaba ko ingingo yo kubabuza kurongorera mu nzu ya nyakatsi yoba irabangiriwe.
Kubaka inzu yibati ku musore wino bivanye n'uburyo yifitiye ni kibazo kirekire kweri.
Tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu.
Abo ni bamwe muri abo basore barajwe ishinga n'iyo ngingo. Aya makuru n'ayandi turayabafitiye ni mu kanya gatoyi ntihagiraho muja. Muri Burkina Faso abantu 15 bagwiriyemwo abasivile biciwe mu bitero by'abagwanyi ba Kiislamu byabereye icarimwe mu mpera z'indwi iheze mu buseruko bw'igihugu. Imodoka yariko igendera n'umuvuduko munini yashwaye mu bantu bashigikiye Perezida Mushasha yatowe muri Liberia Joseph Boakai bari mu birori byo guhimbaza insinzi yiwe. Abantu batari munsi ya 37 barapfuye baguye mu misurikano yabereye mu kibuga cha gisirikare muri Congo Brazzaville. Ayo makuru rero yose turayagaruka ko reka duhere muri Afrika aho abantu batari munsi ya 37 bapfuye baguye mu misuniko yabereye mu kibuga cha gisirikare muri Congo Brazzaville. Hari nyuma yuko imikangara insinzi yitavye akamo ko kwinjizwa mu gisirikare. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Insunzwe itegira ivya mbere vyatangajwe kuri uyu wa kabiri n'inzego zijejwe ibikorwa vyo gutabara mu buryo bwihutigwa muri Congo Brazzaville. Abantu 37 bapfuye mu gihe abandi batari bake bakomeretse. Okonga Kala, umucizamanza mukuru w'igihugu, yatangaje ko itohoza rigiye gutangura. Yibajije igitume igikorwa cyo kwinjiza imikangara mu gisirikare cyari kikiriko kiraba igihe cya saa sita zo mu ijoro. Imirongo miremire y'abantu yaribonekeje uko umunsi utashe mu kiringo cindwi irangiye hanze ibibanza vyo kwinjiza imikangara mu gisirikare. Ni mu gihe imikangara itari mike ariko irondera kwinjira mu gisirikare, rumwe mu nzego nkeyi zitanga akazi muri Congo Brazzaville. Abantu bagera ku 70 bariyandikishije ku munsi kugira binjire mu gisirikare. Ibibanza bihari mu bisanzwe ni 1,500 gusa. Hisunzwe ivyatangajwe n'abateguye igikorwa cyo kwinjiza imikangara mu gisirikare. Uwo munsi wo kuwa mbere wari umunsi wa nyuma w'ico gikorwa. Batangaje ko ari cyo gituma imikangara itari mike yarindiriye gushika mu masaha akuze mu ijoro ry'uwo munsi. Benshi muri iyo mikangara ntibashoboye kwihangana, bakaba bagerageje kwinjira aho igikorwa cyo kubinjiza mu gisirikare cyariko kibera. Vyatumye haba guhonyangana kwahitanya batari bake, abandi batari bake barakomereka.
Muri Burkina Faso abantu 15 bagwiriyemo abasivile biciwe mu bitero by'abagwanyi ba Kiislamu byabereye icarimwe mu mpera z'indwi iheze mu buseruko bw'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukankusi.
Amakuru aturuka muri ako karere ntubashinzwe umutekano avuga ko intavugirwamo zisha abantu 15 bari babasirikare batatu kwa gatandatu. Ni ibitero byakorewe mu gihe kimwe mu mugi wa Diapaga w'intara ya Tapoa mu burasirazuba bwa Burkina Faso. Kondia Pierre Yoni, umuvugizi w'umuryango Societe Civile mu karere, yemeje ayo makuru havuga ko amashuri, amasoko hamwe na za serivisi za leta byahagaritswe mu karere kuri uyu wa kabiri mu rwego rwo guhicyubahiro abahitanywe n'ibyo bitero. Imibiri yabo yashyinguwe ku cyumweru mu irimbi rya komine Idiapaga. Amakuru aturuka mu bashinzwe umutekano yavuze ko igisirikare cyihimuye ko harimo kuba operasiyo zo mu kirere n'izo ku butaka mu burasirazuba zari zimaze gutuma abakoresha iterabwoba barenga 50 bafatwa. Ibirindiro byabo byinshi nabyo byasenywe.
Imodoka ariko igenda n'umuvuduko munini yashwaye mu bantu bashigikiye Perezida Mushasha yatowe muri Liberia Joseph Boakai bari mu birori byo guhimbaza insinzi yiwe. Abantu batari munsi ya babiri barahasize ubuzima mu gihe abandi batari munsi ya 18 barakomereka. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Igipolisi cyarahagaritse uwikekwa muri iryo sanganya ryabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Yamara ntikiratanga izina ryiwe mu gitohoza ririko riraba. Ivyo kwiyo mpanuka ku cicaro c'umugambwe watsinze amatora Unity Party ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia yari ifatiye ku mpamvu za politike ntivyamenyekanye buno nyene. Ari ryo sanganya ryabaye amasaha make nyuma y'uko abategetsi bajejwe amatora batangaje cese ko Boakai ari we yatsinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kurangiye muri Liberia. Hisunzwe ivyatangajwe n'ugwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora, Boakai yatsinze n'amajwi 54% mu nshuro ya kabiri y'amatora, mu gihe uwo bahiganwa President George Weah yaronse amajwi 49.36%. Weah yaza yaremeye ko yatsinzwe mu matora iminsi itari mike imbere yaho bifatiye ku vya mbere vyari vyavuye mu matora vyari vyashizwe habona. Yasavye abamushigikiye kubahiriza ivyavuye mu matora.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Turashimiye bagenzi bacu bayadushikirije, Jeune Mukankusi na Fidel Niyongabo. Mukanye turaja mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Muri ko mubandanye kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ubonaho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Urwego rudasanzwe rwihariye rwa sentare nkuru yo mu Rwanda rwatanguye kumviriza ivyabona vyagiriza Jean Paul Micho Myiza ivyaha vya genocide yo mu mwaka w'1994. Ubutungane bw'u Rwanda bumurega ivyaha bukeka ko yakoreye mu gisagara ca Butare ihuye. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Umutanga bo hamya witwa Jean-Pierre Gasasira niwe wabuye muri yabandi mu gushinja Jean-Paul Micho Myiza. Uyu mutanga bo hamya w'ubushinjacyaha yabwiye umucamanza ko azinezuregwa. Yavuze ko hari abasore babiri b'abanyeshuri biciwe kwa Micho Myiza, asobanura ko hari harashyizwe bariyeri yashinzwe na Micho Myiza. Mu buhamya bwe yatangiye mu ruhame hatari ndi umutekano, Gasasira yabwiye umucamanza ko yiboneye uregwa yica umwe mu banyeshuri amukubise ubuhiri. Yavuze ko kuri bariyeri Micho Myiza yabaga afite imbunda, ubuhiri n'umuhoro ari kumwe n'izindi nterahamwe bagendanaga. Uyu wemeza ko yarokotse genocide Micho Myiza amubajije niba ari umututsi, asubiza ko ari uwo mu bwoko bw'abahutu, ariko ko yarokotse ubwicanyi bwaberaga kuri bariyeri yo kwasi wa Micho Myiza. Uyu yanashinje Micho Myiza ko hari abatutsi bagera muri batatu yisha afatanyije n'izindi nterahamwe. Yabwiye urukiko ko Micho Myiza n'izindi nterahamwe bisha abo batutsi bari bitabiriye ibirori byo kwakira igisonga cya Musenyeri mu mujyi wa Butare. Ni ibirori umutangabuhamya yemeza ko nawe yari yabyitabiriye, akabona Micho Myiza yicisha impira abatutsi. Mu mwanya yahawemo ijambo ngo agire icyo abaza umutangabuhamya, Micho Myiza yihutiye kumusaba ko basuhuzanya. Undi nawe arinangira avuga ko adakeneye gusuhuzanya n'uregwa. Micho Myiza avuga ko ataziranye n'umushinji ibyaha, ko ahubwo hari ku nshuro ya mbere amubonye. Umutangabuhamya yashinje Micho Myiza ko ariwe washinze bariyeri iyo yari kwase, gusa akemeza ko atazi igihe yashingiye bariyeri kuko atarahari. Uyu asobanura ko yamenye Micho Myiza kubera ko babanaga mu muryango w'abasukuti. Avuga ko na nyina wa Micho Myiza yigishije uyu mutangabuhamya, gusa akabwira urukiko ko atarazi ishyaka rya politiki Micho Myiza yabagamo, ko yamubonye kuri bariyeri gusa. Iyo bariyeri akemeza ko yajyagaho interahamwe gusa nta musirikare wayibagaho. Uyu mutangabuhamya Gasasira niba urukiko rwumvise gusa ruvuga ko abandi ruzabumva mu maburanisha ataha. Bwana Jean Paul Micho Myiza y'imyaka 51 y'amavuko, ubutabera bw'u Rwanda bumurega ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwabereye mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bumushinja ko yayoboye ubwicanyi bwita ko bukabije bwabereye kuri bariyeri zari zarashyizweho n'uregwa afatanije n'interahamwe we akanagira bariyeri yayoboraga. Buvuga ko yabaga mu kiswe Comité de Crise yashyiraga ku rutonde abatutsi bagombaga kwicwa mu 1994. Uyu mugabo yahoze ari umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda mu gihe genocide yabaga, yoherejwe n'igihugu cya Suwedi mu mwaka ushize 2022 kuburaniraho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Uregwa we araburana hakana ibyaha. Umucamanza yavuze ko mu mwaka utaha w'2024 aribwo azakomeza kumva abatangabuhamya ku ruhande rushinja. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Uri giteko Arakoze mugenzi wacu ariko bagirusa kuri iyo nkuru dukubitire mu Burundi. Abasore bo muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi basaba ko ingingo yo kubuza abasore kurongorera mu nzu za nyakatsi yoba irabangirwa. Ni nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu asohoye itegeko mu ntango z'uyu mwaka ko atanzu ya nyakatsi izosubira kubakwa mu gihugu. Inkuru y'ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo tuyisomegwa na Thierry Ndayishimiye.
Kubaka inzu ya kijambere ni bimwe mu bisabwa ku basore n'inkumi kugira bandikisha ubugeni muri komine ya Mugamba. Bamwe mu basore bo ku mutumba wa Donge burasira bayaze n'isoko ryacu babona ko iyo ngingo yaje gusongera isibe mu bukene bwa babuza kubaka izabo.
Kubaka inzu yibati ku musore wino bivanye n'uburyo yifitiye ni kibazo kirekire kweri. Nk'ubu uya twe turashobora kuvuga ego tukashobora gufashanya tugafyatura amatafari mugira nti dushobora gufashanya ubwira tugurira umuntu ibati n'ubukene buhari.
Tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu. Urumva kugira ashike ku rwego hashobora kubaka inzu y'amabati 30 cyangwa 25 ni kibazo.
Bamwe mu rwaruka rwahejeje ishure ruvuga ko ubukene bw'akazi rubutuma nago nyene rurongorera mu nzu za nyakatsi. Aba basaba abajejwe intwaro kugenza bukebuke iyo ngingo yafashwe.
Bacongoza amashure ugasanga nabuze aho ukora. Nk'ubuye uragiye nk'ukora nk'ahantu basikuriye nk'umuntu ku munsi. Uyo muntu aguhembye 2500. Ezo 2500 harimo isabune zitanu. Ezo isabune zitanu mvuzo kwimvira kuja kugura ibati. Muri ya ndi 2500 mvuzo zo kwitsa ibati ryari. Uca ugenda ukamwesha ukubaka akazu gatoya ikibiti nyene. Hamugasakari byatsi hama mukabana.
Ntako twe tubona twopfa muri zinyakatsi. Yaba afite mero bwa utrike muri nyakatsi hama rose batirimwe imwe yamutsanye kazogeragira bukebuke.
Ababyeyi babona ko ubukene bw'abasore bubabuza kurongora bushobora kuba buri mu bituma abana babigeme batwara inda z'indaro.
Baragenda ukazubona inda ngizo cyangwa bakagenda hano ukazubona inda ngizo kubera iki? Inzu tubatse kandi umukuru w'umutumba babize. Atagusinye
n'ana. Nukuri izo ndazi y'amashusha. Ziba kubwiki kubera umusore abura harongorera kubera yahora gikora kwa kazi kanyabyatsi akamushira mu iyo nyabyatsi nyene.
Ije zotende umukobwa wo kwanaka ntagirana hamuzana ntagirana yamujana none bizogenda gute? Uwo muzukuru wanje yavuze hanze nemera ko yavuze wanje ntagirana miko ntagirana yazojana.
Abajejwe intwaro muri komine ya Mugamba basigura ko mu biranga iterambere ry'ahantu harimo uburaro bwiza. Byongeye avuga ko ubwatsi bwo gusakara butera bukena uretse ko inzu ya nyakatsi ikarigwa no gusha. Mustaneri Veniste naho mbaye asaba ugwaruka n'abandi banyagihugu kwikora ku gitegwa cicaye kugira abashobore gushikira amazu ya kijambere.
Muri ibi bihe turabona ko inzu za nyakatsi ziriko ziragabanuka cyane. Abaremye bicaye bararonka ingurane. Zongurane baraturonka muri miteke baronse ingurane rero barashobora kubaha ingurane y'amabati rero ico ni ikintu dushima cyane kubera iyo baronse ingurane baragura amabati kaba birimwo muri bimwe byo kugwanya izo nzu za nyakatsi.
Aho hambere umusore ageze kurongora yubakirwa inzu n'ababyeyi biwe bagatako bakamukwera. Uyu musore avuga ko amase ya kera atagiho mu rutaro kubw'ubukene abantu babayemwo.
Yego icaye bavye baragifise mugabo uko turaba nk'ubuye hari usanga ibintu bizimvye usanga umubyeyi ntaja gusaba nka credit usanga amuha credit gatoyi kadafashe usanga nawe ariko yiyumvira kugira nte gusumira abandi bana bari mu nzu. Iyo nkaho ntaca yiyumvira yuko yashaka kubaka ibati ya wewe uri umujene.
Abamaze kubaka inzu z'amabati bavuga ko byabatwaye hafi 8 million haraheze imyaka 3. Umwe muri abo Bosco Kwizera aravuga ico abona leta ikwiye gukora.
Byose bizova ku muvyeyi w'abarundi ni leta guhimiriza abanyamita bagashiraho inganda zihingura amabati hama bagaca bayajana hagati mu bene gihugu bakayahabwa ku giciro kitavuna nk'ingwati
ko ari abantu usanga avuga ati bo jewe ndashobora kwifashisha ikiniki bukebuke nkagendari amabati kugezaho ndayaheza niko n'andi hose numva ngo byora bimera mugabo nta muntu vraiment w'umujene yoshora kubaka inzu y'amabati ngo ashobe kuyirongoreramo.
Ibati rimwe ryahora rigugwa amafaranga 2026 ku mwaka uheze uburegeze ku 32 mu mafaranga y'amarundi. Kugeza ubu na gitigiri kizu n'abajejwe intwaro muri komine Mugamba c'inzu za nyakatsi ico bikoze. Mustaneri yemeza ko zikiri nyinshi ariko zitera zigabanuka.
Arakoze mugenzi wacu Tiayuve kudusomera iyo nkuru. Umutambukanyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Madame Angeline Ndayishimiye harategekanya gushigikira abakobwa n'abagore bava mu bwoko bw'abatwa umwigeme umwe ava mu bwoko muri ubwo bwoko bw'abatwa Uwera Rick Tricia yabaye Miss Populaire niwe yatahukanye gashimwe k'umukobwa yakunzwe cyane mu ihiganwa ryabaye mu Burundi muri 2023 mu kiganiro ku ishuri rya Amerika Uwera yaronse abantu benshi batandukanye biteguriye kumufasha mu mugongo mu migambi yiwe bamwe muri bo mu kiganiro yagiranye bagiranye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana ni Marie Claudine Mukamabano ari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tumutega amatwi
ikiganiro cyakiriwe neza abantu baragikunze cyane cyane ko ari umwana rwose witinyutse Miss Popularity akomoka mu bwoko bw'abatwa iwabo i Burundi aho abasangwa butaka batibona mu bikorwa bitandukanye by'abaturage so ikiganiro rero cyashimishije abantu benshi nange ubwanjye byaranshimishije cyane birenze urugero kubera ko nubundi nkunda gufasha gukora ibintu byo gufasha abantu ngo muri kukindi bo ebeli bamaye na doktora I have a PhD in humanities kubera activities yo gufasha abantu so byanyongereye ikizere n'ibyishimo byo gukomeza kwishimira abantu batera imbere cyane cyane nk'uko Miss Popularity yabikoze. Bizatuma n'abantu biwacu basigajwe inyuma n'amateka ariko uyu munsi basigaye babita bizatuma nabo bibona mu bwiza nabo bajye muri Nyampinga z'u Rwanda barushana. Nakoze.
Urakoze nawe Pastor Dasin do kubgayo ukimara kumva ikiganiro ku ijwi rya Amerika mvugana na Uwera Rick Tricia wifuje ko yakora urugendo shuri akaza mu Rwanda akaza kureba uko bakora biriya byo kubumba ariko mu bihe bya none urwo rugendo shuri ubona rwakorwa rute
murakoze cyane Venice Shimimana imaze kumva ikiganiro mwagiranye na Miss Popularity w'u Burundi numvise afite imishinga myinshi harimo n'umushinga wo guteza imbere ibijyanye no kubumba ariko bakabikora mu buryo bwa none bashyizemo innovation hanyuma numva Miss Popularity nk'umukobwa witinyutse mu bwoko bw'abasangwa butaka niko tubitwa mu Rwanda basigajwe inyuma n'amateka no maze kureba mu Rwanda uko abibumbye hamwe mu makoperative bagakora ibikorwa bibateza imbere by'ububumbyi ariko bashyizemo innovation naje gusanga mu karere ntuyemo merereyemo babikora ko bagakora imbabura zaba imbabura zikoreshwa muri w'amashanyarazi kandi zirondereza ibicanwa ugasanga ni ibintu byiza cyane harimo no gukora ibindi byinshi by'imitako amavaze byose biva mu ibumba numva Miss Popularity twamufasha akaza mu Rwanda agakora urugendo shuri akareba ukuntu abasigajwe inyuma n'amateka bo mu Rwanda bakora innovation mu bintu bijyanye n'ububumbyi n'ibindi bibateza imbere bibumbiye mu makoperative bikabafasha kwiteza imbere bamwe bakishyura mituelle de santé abandi bakajyana abana ku mashuri bakabona n'ibibatunga numva icyo ni ikintu twamufasha kugira ngo icyo kintu nawe azakijyane iwabo mu Burundi akigishe bene wabo nubwo abo mu Rwanda bagezeho binashobotse babarengeho nibyo natekereje kuri urwo rugendo shuri ko twamufasha kuko ibihugu byacu n'ibihugu abantu bo muri South Africa bakorera hamwe bikaba byiza cyane n'icyo ngicyo nabitekerejeho numva tubimufashijemo byaba byiza cyane kuko ina biteye imbere abikoze byagira umusaruro mwiza cyane ko zuko rugendo shuri nuko twabitekereje murakoze
urakoze cyane Pastor Rodas ndo kubgayure kandi no twumve icyo Miss Popularity Burundi 2023 Uwera Rick Tricia atekereza kuri iyo gahunda yo kumutumira mu Rwanda
Eko nashimye cyane gose icyimbiro cha Pastor Rodas ndo kubgayo aho yambira yuko amaze kumva umugambi wanje yaciye yumva yuko byo babyiza ciye ngira urugendo shure rwo gushobora kuja kuraba abandi bo mu miryango y'abashangwa butaka bari mu Rwanda kugira ngo shure kubona aho bakejeje intambwe bashuye gutera kugira yuko na rero nabonye yuko ari ibintu bikenewe kandi ndamushimira cyane gose kuba yavyiyumviriye ko kuko ni ikintu gikenewe cyane kizotuma na je ubwanje shobora kugira novuga kubona neza ikintu coba kikenewe muri uwo mugambi wanje hashobora no kuvamo n'ibindi byinshi n'ibindi bitekerezo byinshi noshobora gukuraho maze kugira urwo rugendo shuri.
Hano ku ijwi ry'Amerika ikiganiro cyawe cyarakiriwe neza haba mu mahanga haba ni Burundi nyirizina, byifashe gute mu Burundi ikiganiro bashyakiriye bate?
Mu majambo make novuga yuko cyarakiriwe neza cyane kandi nabo mu Kirundo ubwabo bararyohewe cyane rwose. Ego, murakoze.
Hano mu kiganiro kandi ndi kumwe n'umubyeyi wa Uwera Rikitricia, mwaramwumvise mu kiganiro avuga ati nagiye mu ishuri ndiga kubera ko ababyeyi banjye basobanutse barize nabo bamfashije kugira ngo nshobore kujya mu ishuri nige. Ndakira hano Habimana Leonard, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane. Ego, murakoze kuntumira muri kino kiganiro.
None mwebwe ikiganiro nahaye umukobwa wanyu Uwera Rikitricia ku ijwi ry'Amerika tuganira mbwira imigambi n'imigabo ye afite, mwacyakiriye mute nk'umubyeyi?
Ikiganiro natwe twacakiriye neza kuko twarumvise yuko nyene by'ukuri ari umwana aciye ubwenge kandi kenshi iyo bariko baramubaza ku migabo n'imigambi na cyane cyane byatumye aja mu mahiganwa ya Nyampinga wumva by'ukuri acyitabiriye abishaka.
Mu bantu bagiye bumva ikiganiro kandi bakahitamo kumushyigikira mu migambi ye, hari abari hanze y'Uburundi, hari abari mu Burundi nyirizina. Mukanyambwiraga yuko bamwe mu batuye aho mu ntara mukomokamo ya Kirundo batangiye kumuhamagara bifuza kumufasha, ariko amakuru adusumye hano ku ijwi ry'Amerika aratubwira ko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelique Ndayishimiye hari ijambo yifuje kumubwira. Iryo jambo murizi hwiki?
Ego, rero inzego zitandukanye zimaze kumva yuko Rikitricia yabaye umukandida mu kwitabira amahiganwa ya Nyampinga canke Miss Burundi kana mu Burundi, ayo ma institution canke se ibyo bisata bitandukanye by'igihugu byabyakiriye neza. Eka mbere tubonavuga nk'ibiro by'umukuru w'igihugu byo nyene, kandi tukavuga kandi ko na nyine cyubahiro umutambukanye w'umukuru w'igihugu abyakiriye neza. Ari no muri iyo ntumbero rero uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe nyene twasanze afise umugambi w'uko yoshikira imigambi y'abana b'abasangwa butaka na cyane cyane nko mu byo kwiga. Ahanini rero twumvise ko nawe yoba afise umugambi w'uko ashyigikira abana na cyane cyane abana b'abigeme b'abatwakazi kugira ngo bashobore kubandanya amashuri yabo cyane cyane amashuri ya kaminuza. Eka mbere bishobotse ko ashobora no kugira icyo akoze kugira ngo bamwe muri abo bana bashobore no gutera intambwe yo kwiga hanze.
Urakoze cyane Uwera Rikitricia, kuba umugambi wawe ugenda wakirwa neza ku nzego zitandukanye z'igihugu ndetse no mu mahanga ubyakira ute?
Kuba umugambi wanje ushobora biboneka yuko uri kurakirwa n'abantu batandukanye kandi bakawakira neza, novuga yuko ari bimwe mu bima mu bisubira kandi kuntera intege babona yuko by'ukuri ikintu niyemeje cyangwa uwo mugambi nashitse imbere ukeneye abantu benshi yuko ushobora no kuba kandi n'inyishu ku bantu benshi.
Marie Claudine, ni wowe mperaho mu gusoza kino kiganiro. Uri mu bantu ba mbere, nongere mbisubiremo, uri mu bantu ba mbere bagize igitekerezo cyo kumva ko Uwera Rikitricia agomba gukomeza gushyigikirwa ndetse uretse mu Burundi gusa ariko no hanze mu mahanga. Niki gikorwa magingo ya kugira ngo akomeze aterwe inkunga ku ruhande rwawe aho ngaho harakurwa iki?
Ku ruhande rwanjye Dabor, ndagushimira cyane Venusi ko wahaye ijambo umukobwa wacu nyine akabasha kuvuga kuri Voice of America. Warakoze na Voice of America, Imana ibahe umugisha. Narakoze gushyiraho iradiyo no kuduha ijambo. so kuruhande rwanje personnellement na organisation yanje kuki ndiho dufite gahunda nyinshi n'uyu munsi twakoze inama na Miss Popular cyane na papa we dufite gahunda nyinshi zo kubafasha kunonosora imishinga yabo cyane cyane imishinga yo gufasha abasangwa butaka abatwakazi n'abanyeshuri babatwa bifuza kujya mu ishuri ariko babura minerivare ndetse bakanabura n'ibikoresho by'ishuri hari n'ikindi kibazo cyabonetse Miss Popular itavuga ati nabana babashije kujya kwiga iyo batashye mu rugo bagira ikibazo cy'inzara bakabura imibereho so muri gahunda dufite muri kukindiho nk'uko tubyiyemeza nyine gufasha abantu dufite gahunda zo kubafasha kunonosora imishinga no kubafasha kwiteza imbere no kubafasha gushaka abaterankunga babafasha kwirira kuri amashuri y'abana babatwa.
Habimana Leonard, kuba umukobwa wanyu imishinga yagiye ashyize imbere igihe yajyaga mu irushanwa ubu ngubu igenda yakirwa ikanashyigikirwa hirya no hino byo murabivugaho iki?
Bwa mbere twabishimira cyane Imana yo iri kwiratuma bigenda neza tukaronka mbere naho tunabicisha murabona nka Voice of America ishobora kuba yaduha ikiganiro kugira ngo tubicisheho na mahigwe ni nzira imwe muzatuma muzotuma iyo mishinga ishobora kwakirwa ikanamenyekana mu baterankunga nk'uko bakunze kubivuga. Dushima cyane tugashimira n'abariko barabidufashamo kugira ngo dushobore kurangiza iyo mishinga kandi banadufasha no kurondera abaterankunga cyangwa abagira neza bashobora gufasha muri iyo migambi. Ibintu biriko biratunezera cyane.
Uwera Riketricia, ni wowe nsorezaho, ni iyihe nkunga ukeneye magingwa ya kugira ngo ushobore kurangurura neza imigambi yawe?
Novuga yuko nk'imigambi nifuza kurangura umugambi wo gushaka gufasha abakenyezi b'abatwakazi kugira ngo bashobore kubumba, bashobore guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba. Aho negekanya gukorana n'abantu 30 abakenyezi 30 ariko kandi saba kese kuvuga yuko ari abakenyezi babatwakazi gusa tuzokorana ni nk'uko n'abandi dushobora gukorana kugira ngo uwo mugambi urinze ukunda dushobore no kujanira aho abandi urundi rwaruka rushobora kuroneraho akazi. Hamba kandi nkavuga yuko nk'uyundi mugambi ifise nuwo gushobora ko gufasha abana 100 kuja ku ishuri mu mwaka w'ishuri watanguye ino mu Burundi, tukabafasha kugira ngo bashobore kuronka nimba arizo kayizingahe bashoye kubura kugira ngo bakwize igitigiri nyacu, kuko biraboneka yuko mu bana babashangwa butakwa abatwa usanga bafise amikoro make. Twifuza yuko twashobora kubaronsa nk'ibitungwa bito bito byo korora byo byama bigwira n'ingoga kugira ngo bishobore kubafasha gukuramo ya mahera yo kwifashisha mu buzima bwa minsi yose kugira ngo wa mwana yajya ku ishuri aze gutaha muhira asanga ku meza hari icyo umubyeyi yamuteguriye.
Uwera Riketricia wabaye Miss Popular 2023 mu Burundi hamwe na papa wawe Leonard Habimana ndetse na Dr. Marie Claudine Mukamabano umuterankunga w'imwe mu migambi yawe. Mwese ndabashimiye kuba mwafasha kanya mukaza mu kiganiro hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe kuba mwadutumiye no hanyuma nibishoboka muze mwongere mudutumire kandi tuzogerageza kubita. Murakoze.
Rakoze mgenzi wacu Venuste Nshimiyimana yateramishije icyo kiganiro. Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, ariko reka tubibutse ingingo nkuru y'amakuru twabashikirije. Abantu batari munsi ya 37 barapfuye baguye mu misunikano yabereye mu kibuga cya gisirikare muri Congo Brazzaville, hari nyuma yuko imikangara insinzi yitavye akamo ko kwinjizwa mu gisirikare. Twabye kandi yuko muri Burkina Faso abantu 15 baguye yagiyemo abasivile biciwe mu bitero by'abagwanyi ba Kiislamu byabereye icarimwe mu mpera z'indwi iheze mu buseruko bw'igihugu nivyo twabashikirije kare kandi twongera tubashikiriza yuko imodoka yariko iragenda y'umuvuduko yishe abantu batari bake mu gihugu muri Liberia. Hanire no turangirije makuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oya nitanga ishaka turabashimiye kubandanya mwumviza radijwi rya Amerika. Reka dushimire nabo mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha tubararika kubandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika.